Ngiyi nzamba
Nzamba irasamirana
Amakuru na Bella Gloria Kintore
Teodomire mane ambona ni walikaratuma no majwi abashikira mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kane igenekezo rya kane ntwara nte mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Umuntu umwe yaraye atowe ikiziga ku mutumba Mukoni ni muri komine Giteranye intara ya Muyinga wakabagize kabiri yishwe muri iyo ntara mu kiringo kitarenze ica iminsi ibiri muraza kubyumva murano makuru Uburundi bwari bukwiye gufatanya n'akarere mu gutuza imigwi y'abicanyi ivugwa mu duce tumwe tumwe two mu kibira hamwe no muri komine Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke wo n'umwihwezo wa Jean Biranamije umuhinga mu vya politike navyo ne twari bateguriye mu idonido ryano makuru Ubwo ni bwinshi mu bantu bivuriza ku bitaro bya Gwibaga muri komine Mugongomanga ibyo bikaba bituruka ku bantu babiri bahagwariye ikiza cha coronavirus abahivuriza bagasaba ko hoshigwa kuri ibyo bitaro uburyo bukwiye bwo kwikingira ico kiza ano makuru agariwe na Patrick Mitabaro mukanya inkuru imwe ukwayo
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kuba hamwiriwe ano makuru tuyaheremo yavugwa mu mutekano ikiziga cy'umuntu w'umugabo catowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Mukonini muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga uwo akabagira kabiri mu kiringo c'iminsi ibiri muri iyo ntara nyene kuko hari umukenyezi yishwe ku munsi wa kabiri w'indondwi ku mutumba Kavumu muri komine ya Butihinda uwo mukenyezi akaba yishwe yagirizwa kwiba amavoka Idonido na Odas Nimbona
Muri abo bantu bishwe harimwo umukenyezi yarazwi ku izina rya Juliette Boati wo ku mutumba Kavumu komune Butihinda mu ntara ya Muyinga yagandaguwe kuri uyu wa kabiri agandagugwa n'undi mukenyezi yitwa Angelina Bantize amwagiriza ko yoba yamwibye amavoka nk'uko ayo makuru abandanya bivuga wagirizwa akaba ari mu minwe y'igipolisi ubundi agira kabiri ni umugabo yitwa Nivyabandi yatowe ikiziga kuri uyu wa gatatu ku musozi Mukoni muri komune Giteranyi abamwishe bakaba batashoboye kumenyekana ikiziga cy'umugabo catowe camaze kononekara mu maso aho amengo bamusutse ko amarike abajejwe intwaro n'igipolisi bakaba bemeza ayo makuru bakavuga kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo abakoze ayo mabi bafatwe barenguswe imbere y'ubutungane haraheze ukwezi muri komune Butihinda hagandaguwe abantu babiri hakaba harimo mbere n'uruyoya
Odas Nimbona tumukengurukire tukiri mu makuru ajanye n'umutekano nyene ngufu Marie Jean Damascene n'umunyagihugu w'Umurundi yaramaze imyaka itatu ari mu gihugu cha Afrika y'Epfo akaba yatahutse mu gihugu kwigenekezo rya kabiri ruhuma uyu mwaka nkuko amakuru dukura mu muryango wiwe abivuga umunyagihugu akaba yavuye ahagarikwa ku munsi wa kane w'indwi iheze kumvo zitaramenyekana ku bwa Pacifique ni nahazo yarongoye ishyirahamwe Focode nisekeza ndondeza ngo na kamara maza kubona umuntu yifuje gutahuka mu gihugu ciwe bisigaye byahindutse icaha nimumwumvirize
igihe atahutse nkuko bigenda no kubandi bose bavuye hanze yarakishijwe mu kibanza kijyamara mu iminsi baraba ko batowe afise umugera wa corona amaraho iminsi 8 mu nyuma bamuhuruhusha ngo gutaha iwe ahava muri zone Maranja ya komine Mutimbuzi aho nahageze haciye nk'iminsi 3 yaciye akoranya abajejwe intwaro aramenyesha ko agarutse mu gihugu bose baranezerwa ngo byari birori biryoshye ariko ibyo bintu byahavuye mari gihe gito ko mundwi heze ku munsi wa kane w'indwi heze hazindutse umupolisi nimwe mu mbonera kure mu maramvya batazira sibo bafata Jean Damascene abajyangwa abajije bakavuga bati tumutwaye ku izone na kantu gato yigusagira abazwe hanyuma acataha ariko siko naho nyine byagenze kuko aho ku izone hake haza imodoka y'igipolisi igenda itwaye Jean Damascene itwara n'uwundi bavuga ko nawe yarahutse gutaha avuye mu gihugu cha Kenya bagenda gupfungirwa muri brigade ya Gatumba. Indwi iraheze. Abajyango ba Janda Masen batonda ngaho babaza uwa bicapfungiwe ariko gushika uyu munsi ntibigira bamenyeshwa uwo muntu cyapfungiwe. Ntarigira nabazwa. Bababwira ko barindiriye umukozi w'iperereza ngo yoza kugira ivyo amubajije. Ubu rero bisigaye biteye isoni ibintu biri mu Burundi. Umuntu arashobora gufatwa akagenda agapfungwa hatavuzwe icyo ariko arakurikiranwa ko akamara iminsi mu munyororo bataramubwira icyaha yakoze. Nicho wa muronde lako, hata nabonetse nuuza kumobazi.
Pacific ninina hadwe na iwebge munango zano makuru mugie hamaze iminsi havugwa intambara hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'interahamwe mu ntara ya Cibitoke no mu duce tumwe tumwe two mu kibira muhinga ya nonose vya politike jaye birantamije havuga ko hamwe mu Burundi hoba ikirindiro giyo migwi y'interahamwe Burundi bwoba buriko bugwa mu mutego butovamwo akabona nyabona ko kimwe mu byokogwa ari gufatanya na karere bagatuza iyo migwi yabicanyi tega matwi Gerard Birantamije
cyo umuti ndabona mu mitegire ibiri ubwa mbere umuti woba umuti wa politique ndibaza yuko Burundi tanyungu nini bufise mu kureka iyo migwi yagirizwa iho nyabwoko yabaye mu gihugu cy'u Rwanda iho nyabwoko yagira abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda iyo migwi simbona yuko yoba Burundi bwa ofise inyungu z'uko iyo migwi iza ikacumbika mu Burundi murasanze muzi yuko ahubwo iyo migwi bari bararitse kuva kera yuko abantu bafatanya ibihugu bifatanya kugira ngo bikureho anovuga nk'amasezerano yabereye Rusaka amasezerano yashizeho irya CGL n'ibindi nariko araraba Burundi ahubwo bwari bufise inyungu bw'uko bugwanya iyo migwi ntihave ihindura Burundi bugire ikirimbiro Burundi bugire nka Kongo ica kabiri nuko muti umuntu yotora bijanye nibya gisirikare kujanye nibya gisirikare rero n'ukuvuga iyo migwi ikirahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi imaze guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi Burundi nta nyungu bufise bwo kuguma bureza amaboko ahubwo butegereza kwigwanya bugafashanya ndetse na Kongo bugafashanya n'u Rwanda bugafashanya n'ibindi bihugu byose na n'ishyirahamwe mpuzamakungu ririmo bitamonisiko riri muri Kongo kugira ngo ahubwo bamire hakiri kare bayiteshe iyo migwi y'inkorabara ntishobore kubandanya irumbanya umutekano mu Burundi kuko nibatabikora uko novuga ko bazoba bishize mu mutego kumvo zibiri umutego wa mbere nuko abakungu yose azovuga ati Burundi bushigikiye imigwi twe dutera ivyatsi uzoba ari umuvumo ku gihugu uzoba ari ingorane nkuru cyane ikomeye cya kabiri nuko mu gihe azoba batagwanije iyo migwi mu bya gisirikare ngo bayigwanye bayomore bahituze isubiri ya jiva cyangwa bayiveho rwose nuko nabo bazoba bariko bari kwegera ingorane hagati y'ibihugu byo byamaze gufata ingingo yo kugwanya iyo migwi no kuvuga igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda nabyo akaba ari ibihugu duhana urubibe kandi usangiye bitari bike no kuvuga rero ko muri ico gihe azoba ingorane zishobora no gutuma haba intambara zikomeye hagati y'ibyo bihugu.
Gerard Birantamije akaba ari umuhinga yanonosoye ibya politike mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Abantu babiri nibo bagwaye ikiza coronavirus mu bitaro bya Gwibaga komine Mugongomanga intara ya Bujumbura. Abasanzwe bitura ivyo bitaro bafise amakenga ko bashobora kwandura ico kiza kuko uburyo bwo kucikingira budakwiye bagasaba ko hokogwa igishoboka cyose kugira ngo ico kiza nicandukire n'abandi. Ni inkuru tubaza Emmanuel Ndayishimi.
Nkuko amakuru dukura aho ku bitaro Gwibaga bimenyesha abo bagwayi n'umugabo w'imyaka 65 n'umukenyezi wiwe baturuka ku mutumba Kinama komine Nyabiraba intara ya Bujumbura bakaba batowe iyo ngwara ku munsi w'Imana. Ayo makuru nyene avuga ko kuva abo bafashwe n'ico kiza baje kuri ivyo bitaro abanyagihugu bagira amakenga ko nabo bashobora kwandura ico kiza ca COVID-19 kuko kubwabo kugikingira ari igikorwa kitoroshe narya abo batowe ico kiza aho baje baturuka abanyagihugu batariko bakoregwa ibipimo kugira barabe abandi boba baranduye ngo n'abasanzwe bakira abagwayi nabone barafise amakenga ko bashobora kwandura iyo ngwara ntaho bahawe ikiza coronavirus ngo kuko ico kiza ari rya mbere gitowe kuri ivyo bitaro bagasaba ko ubushinganganzi bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwo baronsa ibikoresho bikwiye. Radio Inzamba ibajije mu buyobozi bw'ibitaro ngaho igwibaga batubyiye ko abo bagwayi banduye kiza cya COVID-19 bameze neza mbere ngo n'ingingo zibereye zarafashwe kugira icyo kiza nikibandanye cyandukira abandi.
Emmanuel Ndayishimiye arakenuye amakuru twabateguriye arabandanya amafaranga 10,000 niyo sabwa abanyeshuri bize ku ishuri shingiro ryo kumutakura kugira ngo baronke dosiye zabo amafaranga atozwa n'ukurikirana indero y'abanyeshuri bita encadreur muri rw'igifaransa ashigikiwe n'umuyobozi w'iryo shuri abo banyeshuri bagasaba umushikiranganji ajeje indero kubafasha icyo kibazo twumvirize umwe muri abo banyeshuri.
Jewe nsanzwe narize kuri Ecofo Mutakura kuva mu ndwi gushika mu mwaka w'icyenda. Ubu nkaba ndi mu mwaka wa nyuma nkaba niteguriye gukora teste isozera umwaka. Rero ku ishuri niga ko badutumye amadosiye baduha n'amakete yo kujya gusaba izo dosiye. Naciye ntwara iryo kete kuridepoza kwa directeur wa Ecofo Mutakura. Uko rero ngiye ku ishuri bakatubwira ati abagiye usaba amadosiye nimusubireyo mubabaze amadosiye yanyu yize muyazane. Uko ngenda umwanya umwe nkamusangaho, ikindi gihe nkagenda nkasubirayo nkasanga sihari, ikindi gihe bakambwira ati ntarashika. Igitangaje naragiye ndamusanzeho cyakoze yarankangamiye ambwira ngo wibaza ko ari byo byonyine dukora, genda uvugane na encadreuse muheze. Tunakoze narasohotse njya kuraba encadreuse ndabimubwira. Encadreuse aca ambwira ngo bikaba byihuta iyo dosiye yawe muzana 10,000 ngo ya taxi ngo kubideplasa muri DPI. None nashaka mumfashe mumbarize umushikiranganji w'indero kwari twebwe zo turatanga amafaranga 10,000 yo kugira ngo badeplace dosiye zacu.
Tukaba twarondeye umuyobozi wa Ecofo Mutakura Jean Paul Bigirimana n'ukurikirana indero y'abanyeshuri kuri iryo shuri bita encadreuse Janine Byukusenge ariko twabakenye. Ibarabara riva mu Kayanza rija ku mupaka wa Kanyaru ntirikirengana kuva kuri uyu wa gatatu kubera ikiraro gishaka gutembagarira mu mwonga gutwara ibintu n'abantu bikaba byabaye ikibazo. Abaca muri iryo barabara bakaba babanza guca kure kugira bashike mu Kayanza bavuye ku mupaka canke abava ku mupaka baja mu Kayanza. Abanyagihugu bafata iryo barabara basaba abategetsi gukora ico kiraro mu maguru masha. Reverien Bazikam.
Ibikogo bifatiye ku rudandazwa no kwiyunguruza ku mapikipiki no ku miduga byarahagaje kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu hagati y'intara ya Kayanza na zone mparamirundi yo muri komine Busiga n'intara ya Ngozi. Ibyo bikaba byavuye ku mvura y'isegenya yaguye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Kayanza. Iyo nayo ikaba yarabomoye ikiraro kiri ku ruzi Akayove gihuza amakomine ya Kayanza na Busiga ku ibarabara RN1 riva ku mupaka wa Kanyaru aho igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bihanira urubibi. Icyo kiraro cyacitse ku ruhande rwa Kayanza congera kigira imigaga ubu kikaba gihengamiye mu mazi nk'uko abahegereye babandanya babivuga. Abanyagihugu bakaba babaye barafashe ingingo y'uguca mu kabarabara kava aho hafi y'ico kiraro kagahuza zone mparamirundi uciye ku musozi Ruhinga wo muri komine ya Kabarore. Abiyunguruza n'imiduga be n'amapikipiki co kimwe n'abaguzi b'ibidandaza bitandukanye bo muri zone mparamirundi bakaba bafise impungenge z'uko ibiciro bigiye kuduzwa na rijya urugendo ruzoba rubaye rurerure. Bagasaba leta gukora ibishoboka byose kugira ico kiraro gishobore gukogwa mu maguru masha. Ntitwashoboye kuronka abarongoye intwaro muri ako gace kugira bagire ico bavuze kuri ayo makenga y'abanyagihugu.
Arakenuwe na Reverien Bazikamwe no kuri iyo nkuru duciye dusozera kwa makuru yacu yo kuri uyu wa kane. Dushimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Bera Gloria Kinore ni jena yabashikirije fashijwe na Theodomile Manirambona yari mu buhinga bw'ivyuma. Patrick Mitabara akaba ariwe yaraya hagarariye naho ubutaha.